mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Tugenekezo rya mbere ukwezi kwa gatanu kwa 2017 mwiriwe neza nshuti mutanguye inondwi nshasha ya kuno kwezi gushasha muri kumwe natwe muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya
tobera intahe ibona ku bantu bose bagishwa ko bafise umugarama cakubiri muri kino gihugu cy'u Burundi akamenya yuko ari imbuto mbi twobaye neho neza dushobora kurondera ibidushira hamwe.
Uyu numushinga ntahe Jean Nepo Bironkwa umwe mu banyeshuri mu iseminari nto yibuta yacitse ku icumu mu bwicanyi bwakorewe bagenzi we mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajanicenda na mirongo icenda n'indwi bazira kwanka kwivangura ubwoko. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Hagataho no musi Uburundi buriko burahimbaza umunsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi userukira urunani impuzo amasendika asaba leta gutunganya inama rukokoma mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi turaza kubigaruka ko handi hato. Ariko imbere y'izo nkuru zose nememba nze ndabwire muri make ko abasirikare b'Ufaransa batangaje kuri uno w'Imana ko bisha abagwanyi barenga 20 bo muri Mali hafi y'urubibe ico gihugu gihana na Burkina Faso. Abategetsi mu gisirikare c'Ubufaransa hamwe n'abavyiboneye bavuga ko ico gitero cakozwe n'indege hamwe n'abasirikare barwanira ku butaka mu ishamba ryo mu ntara ya Sahel. Abasirikare b'Abafaransa barenga 3,500 nibo bari mu bihugu vya Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania na Nigeria aho bariko barwanya intagondwa z'aba Islam. Indongozi z'abayisilamu n'abakristu bari bakoraniye muri Misiri mu nama mpuzamakungu y'amahoro muri nondwi irangiye baramiriye kure abakora iterabwoba babikitse inyuma y'idini. Papa Francisco mu rugendo rw'amasaha 27 yamaze muri ico gihugu yarahagronkeye akaryo ko kugira ico ashikirije muri iyo nama, aho yabwiye abo bakuru b'amadini ko bafise uruhara runini mu kwigisha amahoro. Ako kamo ko guharanira amahoro gatewe mu gihe leta ya Misiri igeramiwe n'ibikorwa vy'iterabwoba bitera vyongera mwizi ngajya Sinai. Imihari itari mike y'abagwanyi irimwo yitirira umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu niyigenzura ikirere kitari gito c'iyo ntara ya Sinai ihana urubibe n'intara ya Gaza na Israeli kandi ifise intwaro yisangije. Kuno mugabane wa Amerika, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika ku munsi wa gatandatu yaratumiye mugenzi we wa Philippines Rodrigo Duterte kuzogendera Amerika mu gihe amakungu yamiriza Duterte kubwicanyi akorera abadandaza ibyayuramutwe mu gihugu ciwe. Ibiro vya Perezida Donald Trump vyisigura bivuga ko ivyo ari bito cane ugereranije no kwiyegereza abagenzi mu karere kazi yabumva kumwe kibazo ca Korea ya Ruguru. Ivyo biro bibandanya bivuga ko kuba abantu rero baba beza canke babi atari vyo biza imbere, igikomeye nuko ngo twokumva kumwe ibiriko bibera muri Korea ya Ruguru. Ni mu gihe mu mwaka uheze Ban Ki-moon yahoze arongoye ONU yavuze ko Duterte akora ubwicanyi ndengerabutungane kandi abangamiye ubuzima bwa kiremwa muntu, ahamaze kwirahira abarenga 600,000 bagirizwa kudandaza ibiyayuramutwe. Nchuti z'ijwi rya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho nyene muratwumva muce kuri FM yacu 104.3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu harimo kino kiganiro iwanyu mu ntara ni kuri internet y'ijwi rya Amerika ariyo wezi3@akaburungu radio yacu voa@akaburungu.com. Amafoto y'inkuru tuba twakoze muyasanga kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongire ngire mwiriwe ndanabifuriza umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi Burundi rero buriko burahimbaza co kimwe na makungu yose harimo n'igihugu c'u Rwanda umunsi wahariwe akazi n'abakozi umukuru inama nkenguza amateka y'u Burundi Reveriano Ndikuriyo yifatikanije n'abanyagihugu ba commune Bugabira mu guhimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi commune Bugabira iri mu ntara ya Kirundo ibirori rero uko biriko biragenda biko bikurikirwa n'umunyamakuru wacu Jean Bosco ndarurinze turi kumwe kuri telefone mwiriwe Jean Bosco n'umunsi mukuru mwiza aga telefone ka Bosco ntigakunze ariko ndi kumwe na Eloge Eloge mwiriwe n'umunsi mukuru mwiza
amarane gabyane nanda ukwifurije
urakoze cyane imbere ko nyuma ko duca tuja mu Kirundo userukira runa n'impuzo amasendika asaba leta gutunganya inama rukokoma mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kuko arico ngo gitunza abarundi benshi hari ibindi woserukira amasendika yoba yashikirije no mose
Ego atero kama tendika diane yana sabde yuko abanyishure ba kaminuza ya Burundi bafunzwe borekurwa kugira ngo icuka gisubire kibe ciza kuri kaminuza ya Burundi yana sabde kandi yuko leta ya Burundi yoshira amategeko agenga cha gisata bita informele cy'abantu bakora cyane cyane uru rudandazwa rutaba rubunzwi n'amategeko nk'aba badameze amabarabara n'abandi leta asaba yuko yoshira amategeko abagenga kugira ngo batezwe imbere kurusha kandi ikindi yanasabye ni uko leta yagerageza amasendika y'abakozi naho ba mu mashyirahamwe y'abigenga abafigiza amasendika y'abakozi bakubahizwa mu byo basaba kuko yatanze uburorero bwa hamwe hamwe baburabujwe kandi ariko basaba ibyerekeye akazi barekurirwa n'amategeko muri make ni ibyo basabye
ego Eloge ukwitije amaso ngaho mu gisagara cya Bujumbura n'umunsi mukuru ubona abakozi bitabiriye
mu gisagara cya Bujumbura sino kubesha ngo hari ahantu henshi naroye niko nkurikira aya majambo ariko abugirwa mu ntara y'amakamba ahagiye umukuru w'igihugu ugiye Nkurunziza ariko utembereye ukaraba mu mabarabara urabona ko hari abantu bari bafite imyambaro bajyagana ku kibuga cyitiriwe Muganoza bikorwa Gasore aho nyine habereye ibirori
uratubwiye ko uri kurakurikirana amajambo harimo n'igi umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashikirije iki muri bikuru bikuru
umukuru w'igihugu yashikirije cyane ko iterambere ry'igihugu ridashobora kubaho ridafatiye ku mico n'imigenzo myiza iranga igihugu nk'uko rero ikivugo cy'umwaka ari iterambere rirama rifatiye gisunga ineza y'imiryango hamwe n'igihugu no kuvuga yuko umukuru w'igihugu yavuze hamwe yuko abantu bogaruka no bwa nti ku mico ya kera ku miryango aho yavuze imiryango buravye ko abantu bafite igisekuruza kimwe turetse kuvuga ngo umuryango ugizwe n'umushinga ntahe n'umugabo n'umukenyezi n'abana gusa ariko umuryango muri usanga usangamo imiryango y'abahanza abagiye n'ibindi abantu bategeza kusubira kugaruka
urakoze cyane gose Eloge wirika neza turaza kongera tukikore ko handi hato kugira ngo uze kuduha ivyinshi iyo nkuru uri kurakurikirana.
Urakoze nawe.
Mu Kirundo naho ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Jean Bosco ndarurinze Jean Bosco mwiriwe kandi n'umunsi mukuru mwiza w'akazi.
Mwiriwe cyane Diane nanje ndakwifurije umunsi mukuru mwiza w'abakoze n'akazi.
Ivyo birori biriko bibera ngaho mu ntara ya Kirundo uretse umukuru w'inama nkenguza amateka Reveriano Ndikuriyo abandi babihagarikiye nibandi.
Ego umukuru w'inama nshinga amateka Reveriano Ndikuriyo yagendanye n'umushikiranganji w'ubutungane umufasoni Emero Laurentine Kanyana asanzwe ari n'umuhetsi w'intara ya Kirundo ni ukuvuga bamwe twita abapare cyangwa abamarene b'intara ko babivuga ngaha mu Burundi abandi bari kumwe bagendanye nawe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka bose batowe mu ntara ya Kirundo tutibagiye na buramatari w'intara ya Kirundo abo rero bakaba ibirori ku rwego rw'intara byahimbarijwe muri komine ya Bugabira ku kibuga cyaho cy'umupira w'amaguru cyaho ibugabira
abakozi b'ibugabira n'abakozi muri rusangi bo mu ntara ya Kirundo basabiki
ego waserukiye abakozi mu ijambo ryiwe yashikirije ikibazo cyari cyane uno munsi kubijyanye n'ibitoro hamwe n'isukari bavuze yuko basabye ko leta yogerageza ibishoboka byose igitoro kikaboneka kuko uno munsi abanyagihugu biriko birabagora kuyinguruza cyane ivyo bikaba bituma amatike aduga cyane ndetse bakavuga yuko biriko bira ari ibintu bimwe ari kimwe mu bintu biriko biratuma abanyagihugu badashobora gutera imbere nkuko bagerageje kuraba n'ingene baba ariko barakora baravuga yuko igitoro kituma badatera imbere.
Ego Jean Bosco mukuru w'inama nshingamateka hari ico yabwiye abanyagihugu muri make.
Muri make umukuru w'inama nshingamateka yagumye agaruka cyane ku ijambo ryo gushyira imbere ibikorwa ndetse akaba yabwiye abanyabugabira n'abarundi bose ndetse n'abanyakirundo yuko ibihugu bitunze byashoboye gushika ku iterambere byabanje gukena n'abakabavuze yuko abarundi bose bakuye amaboko mu mpuzu bagakora ko bashobora kuva mu bukene abarundi barimo ndetse akaba yavuze yuko n'abariko baragerageza kwima ifashanye u Burundi bavuga barindiriye ko byari badosubira kuzibasaba akaba yavuze yuko ariho abo bantu bashobora kubikurako.
Jean Bosco ndarurinze urakoze cyane gose kuri ivyo vyose utubariye ubandanye ubera ijisho ijwi rya Amerika ngaho mu Kirundo nawe turongera tuguhamagare.
Murakoze.
Ijwi rya Amerika ibuta mu ntara ya Bururi mutwumva kuri FM 104.3. Naina bice ku masonga nkitangura kuri no wa mungu imyaka 20 yari numanye neza abana b'abanyeshure 40 bo mu seminari nto yibuta mu ntara ya Bururi bagandaguwe bunyamaswa n'umugwi w'abagwanyi wagwanya leta y'ico gihe uwo mugwi wabishe ubasanze aho bari mu buraro bwabo ubasaba kwivangura abahutu bakaje kwabo abatutsi nabo kwabo ariko baranana bati dufira urukundo nibanga. Nyuma iyo myaka yose abavyeyi ico kimwe n'abarukotse ku icumu basaba umuco kuvyabaye. Umunyamakuru wacu wa Yves Irankunda ejo anyarukiye ahabereye ivyo birori vyo kwibuka abamaratiri babuta.
Ibirori vyatanguwe igihe cy'isaha 4 z'umurango n'umugigwa wo guhezagira imva hakoreshejwe amazi bivugwa ko ahezagiye. Ivyo birori vyitabwe n'isinzi ry'abantu abato n'abakuze baje bava mu mihingo itandukanye y'igihugu eka n'abanyamahanga bari bavyitabiriye. Umwanya w'agacerere bafashe wo kwibuka abo bana watumye bamwe bagira umubabaro aho wabonako amoso zatembera hakaba n'abaturukishije amarira. Inyuma y'uyo mugigwa baciye binjira mu isengero iruhande y'izomva guhereza inkuka y'imisa. Urongoye igisabisho Patiri Savin Sabiraguha agereranya urupfu rw'aba bana n'umurimyi yarimye agatera imbuto maze agateba kuronka umwimbu mu nyuma amaze kwimbura akaja mu kanyamuneza gushika naho ububabare yagize n'amagogwa atakivyibuka. Aha akaba yariko aremesha abavyeyi babuza abo bana babaye umwimbu w'urukundo hamwe n'ikimenyetso cyo kudahemukiranira.
Niba zayo ko ashobora kuba ndokuru hasaro kwa kulakana ko mwinga ye na wabana yoyo na kuna bawe siku na bele nyo yali iba bache na habuni ze kwa mtume uwa kashikiwaka aliko kwa wabe kusi kwa toa nikerbe awa ekenza tuka kwa hivya kuhi tuke kushenge kukukua kwa wabana wabwa ufisuri kwa mwenyezi ukutigawa awa mwenye yoni chagu ibihe mnoni au mwenye sikuwa nanu hali awa mwawa ikutani wato yoto wakabuzo wa kwenye na hodachi ya mwenye miyo mwenye wikawa mwenyezi wa awa mwenye mtakana.
Ariko nubwo biruko abavyeyi baburiye kuri no seminare basaba ko ukuri kotohozwa kukaja ahabona gucyo bikabafasha kurekurira abagandaguye abo bana.
Oh yene ndamwibutse ndababara kwende kwarose udusikako no munsi ndukuri ndanezewe cyane ndahimba itsonze abandi umubyeyi nsaba yuko bafasha mugabo ntanabi nipfuza ngo abo bisa abo bana banze ngo nibibuko nibigerende. Oya Imana niba babarire umuntu abaye mu binte woba mubi
tubasaba yuko nkaba bijejwe boca ba tuje imbere kandi bona yuko ntavuze je nyene tugashobora kuza gukenguruka iby'Imana yaduha yatugira
no ku ruhande rw'abanyeshure bacitse ku icumu barasaba ko ukuri koja habona ku rupfugwa bagenzi babo ariko kandi bafise umubabaro uko nubu hacibonekeza abantu bacicana bahorana amacakubiri ayariyo yose. Umwe muri abo banyeshure bacitse ku icumu akaba narongoye ishirahamwe rihurikiyemwo abiyemeje kubera umuco abandi ariryo Lumière du Monde Jean Nepo Bironkwa ahanura avuga ati
byagaragaye ko twashoboye kuguma hamwe ariko iki ni kimenyetso kibindi cerekana ko kino gihugu cacu cigishije mu rwanko rwinshi gushika naho abantu kandi arabantu bakubaga gukora ibintu nk'ibi cobera intahe ibona ku bantu bose bagishwa ko bafise umugira w'amacakubiri muri kino gihugu cy'u Burundi akamenya yuko ari imbuto mbi twobaye niho neza dushobora kurondera ibidushira hamwe
indongozi diseminari yibuta zico gihe aba bana bagandagurwa zivuga ko muri bino bihe u Burundi burimo vya politike ugutanga ikigongwe arico conyene co tanga ishusho nziza y'umwumvikano ivyo Patiri Zakaria Bukuru akabivuga fatiye ku biganiro biriko biraba hagati y'abarundi
cyabaye ngahe buta nta muntu atabitsa makungu yose arabivuga cyo navuga no munsi batweretse inzira yonyene ishobora gukiza abarundi no kuvukana mana yadusangije Burundi ngo tuvukaniremwo aho kuburyaniramwo amahoro azoboneka mu Burundi kandi azoca mu biganiro amahoro iterambere ririmo muvukana ntibirimo kwicana nta gicumuro kitabiriye kigonga cyane cyane yusabye kigonga Imana nuwa kigire.
Twibutse ko aba bana bibuta bishwe mu ijoro ry'uwa 30 ndamukiza mu 1997. Amakuru dukura mu barezi b'iyo seminare yibuta yemeza ko abo bana bazize ko banse kwigabura bakurikije amoko yabo nk'uko bari ko babisabwa n'imigwi y'abagwanyi b'ico gihe yagwanya leta. Ivyo bikaba byatumye bafatwa nk'abamaratiri biguze umuvukano na bugingo nkungu. Mu seminari y'ibuta mu manuko g'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi ry'Amerika.
Harakoze Alain Yves Irankunda bari barongoye seminari ico gihe basavye rero bashimitse ko leta y'u Burundi yokwemera igakorana n'ababuze badasize inyuma barokotse kugira ngo ukuri kumenyekane kuko kubwizo ndongozi y'iyo seminari abakoze ako kabi bazwi abavyeyi babuze baneguye ko atanumwe mubari muri leta y'u Burundi yaje kubafata mu mugongo muri ico gihe bariko bibuka imyaka 20 iheze babuze ibibondo vyabo. Ikiganiro ni wanyu mu ntara turaja no mu makambi kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze impunzi z'abarundi bari mu ikambi y'induta mu gihugu cya Tanzania barafise ababaserukira ni impunzi zine zatowe biciye mu matora na kanyamuneza rero mu mpunzi z'abarundi kuko gushika ubu bavuga ko batahura baronka abo batuma ibyo bafise nk'ingorane. Umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo akurira induta aratubwira byinshi kuri ino nkuru.
Amatora yatangujwe n'igisabisho cyo gusaba Imana kugira byose bigende neza. Abatora bari bakuru b'amazone n'abakuru b'amavirage bose hamwe bari 295. Mu gutora umwe wese yabwirizwa gutora abakandida babiri umugabo n'umugore. Abitoza nabo bari 25 muri bo abagore bari 5.
Abitoza rero bahejeje kwidondora bavuga n'ico bazomarira impunzi amatora nyezina yarabaye ariko akaba yabaye maremare harimo impari nyinshi mugihe yatanguye isaha zitanu mu gitondo yagiye guhera isaha cumi ku muhingamo ni ukuvuga ko yamaze amasaha hafi atandatu nyuma yaho ariko umugwi w'abantu cumi wari washinzwe gutunganya ayo matora warahebye uratangaza ibyavuyemo
uwa mbere yabaye Ziniragira Christian
abatowe rero guserukira impunzi babaye bane Ziniragira Christian Mutesi Kurusumu Hatungimana Marcelina hamwe rero na Hussein Abubakar Ziniragira Christian akaba ariwe yabaye uwa mbere yatowe ku majwi 179 naho biruko abo bane bose bazoba banganya ububasha ariko abatwara amazone bakavuga ko HCR izoshobora gutora babiri muri abo bazohora baserukira impunzi mu manama akomakomeye ku izina ry'umurwi waruhejeje gutorwa Hussein Abubakar yarashikirije ijambo ryo gushima
twagira dushime ku intambwe ya mbere ubwa mbere ndashimiye cyane bimwe mu bintu mutima abantu bagize komisiyo kugeza amatora muri aha mashini bakwifashe mu rugabo barakwifata mu runu aho twari twateje n'imitego guhera ejo tuzi yuko amatora atazogira iki atazoba n'abantu bari baje kujyajanya barimo n'abantu bari baje kwiba barimo nakozwe amakomisiyo yakoze igikorwa gikomeye yatangura irerekana yakoze gutora
icyo gihe kari akanyamuneza ku mpunzi
nezerewe nuko tuteye inzego zigiye ziserukira mu bibazo byacu ibibazo twari dufise ni nke gahohotero ibibazo by'ifungurwa abantu inzara yari ibishe ku byerekeye imfungurwa zari nke
none ntimwahora muronka w'umuturi ibibazo byanyu
aho twabitura hose nta n'umwe yagera twaka ibibazo ni ukuvuga abo dutoye ndibaza ko ari bo bari ruserukira mu bibazo by'iwacu by'impunzi
by'ukuri ayo matora twatoye neza kandi twayatoye tubishaka kuko mu minsi yose tuba tumaze ngo mu nkambi ya Nduta nta nzego nkuru zari ziganze inkambi kimbere zaraserukira impunzi twari bwaronke uko biri kose nabo twatoye ndazi yuko ari ncabwenge kuko biri kose tugiye kuronka karusho mbere gasumba nako twari dufise mu minsi irengana
murize neza ko aba mutoye bazoshikana ibyiyumviro byanyu
ku by'ukuri ko ukuntu twamutoye twamutoye amajwi menshi kandi twabatoye tunezerewe ndazi neza ibibazo twari dufise ko bagiye kubaho bigiye kugabanuka
imyaka ibiri ikaba yariko yegereza iyo kambi yuguruwe ariko ataguserukira impunzi mu kambi yose ahari tubamenyeshe ko ikambi ya Nduta irimo impunzi z'abarundi za baba 130 Leon Sinyongabo Induta muri Tanzania kubw'ijwi rya Amerika
tukirero mu makambi impunzi z'abarundi zikorera ishyirahamwe rya Recope Relais Communautaire pour la Protection des Enfants ritangaza ko hari intambwe ikomeye ryateye mu gukingira uburenganzira bw'abana biciye mu mahimiriza murabyumva byinshi mu nkuru y'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo akuri ijwi rya Amerika mu Rusenda
nyuma ya OSR ishiriyeho itegeko ribuza abakozi bakorera amashyirahamwe akorera mu nkambi yo mu Rusenda gukundana n'abagore b'abarundi cyangwa kubashakira mu nkambi bamwe mu bagore bo muri iyi nkambi bari basanzwe bakundana n'abagabo b'abakongomani batangaza ko iyi ngingo bafatiye abagabo bakundana itabaguye neza kuko bazabura amafaranga bari basanzwe bahabwa n'abo bagabo dore ko abenshi muri abo bagore batangaza ko ari abapfakazi
twaje ngaha mu nkambi tutagira abagabo kuba tutagira abagabo rero aha mu nkambi katanga itegeko ngo ntihagire umugore n'umwe ari mu nkambi atagira umugabo yabo umupfakazi yabo utaje afite umugabo ngo akundane n'umukozi wa rewe umukozi wa hasere akora muri ikambi ariko natwe biro tugora bitugora gute none rero ikintu kitugora ngiki abarundi bakagira ifitina ngo nidukundane abagore b'abarundi ntibakundane n'abakongomani nabo bakongomani nibo bakozi ba hasere kandi nibo baronka akanote none wewe umurundi azokwankira gukundana n'umukongomani gute nawe ntaho yo gukunda ntacazo gufasha mu buzima kuko mwese mujya bimwe mutunzwe na ya haseri imwe mutunzwe na kwa gupokera muteza amaboko none azoba muri bimwe muteza amaboko byo kubagaburira na ya sabune ni iki mwimwe azoronkamwe ibyo gufashisha nawe ariko wa mukozi ari ngaha azoba avuye iwabo kure aje gukorera ino avuga ati hajya reka ndabe umuntu afasha kugira ngo hijya yejo ya mafaranga ndayace agusigiye namakeye ukifashisha ukarira babana nimba yo guhagatahe ukifasha ukifasha muri bwa buzima kuko hasera dupokeza ibintu byose mugana zoguha amavuta yo kwisiga ntayaguha ntaguha kagatenge ngo wambare ntakaguha aguha imfungurwa akaguha hasera akaguha nisabune akaguha ni ico cyo cyose cyudumiya inda mugabo nakudumiya kubyambagwa ntagufasha ngo aguhikana mbiri ntagufasha ngo hava guha bya birato nta kintu nakimwe nta namavuta yo kwisiga none wumva ibyo bintu turabona rero ko batubangamiye
icakoze aba bagore ntibemezanye n'abavuga yuko iri tegeko ryashizweho kubera ingeso imaze iminsi igaragara muri inkambi yo guca inyuma abagabo bashakanye bakaja guharikwa mu gikongomani
ari abagore bafise abagabo babo n'abatabagira bafakazi kimwe na kimwe kandi na wa mugabo mukoze gukurondera arakubaza ufise umugabo ateka nawe mfise ati baza mu ivirage yose niwayumva ko mfise umugabo wihebere mugabo ukumva ko ta mugabo mfise umufasha naze ndamukeneye urumva nawe basambuza numwe
ariko kibazo abagabo banyu ni baje kubivuga bakavuga ati abakozi bakorera mu nkambi nibo badutwaye abagabo
uyu mugabo agiye kuvuga bahamagaza umugore wiwe bakamutoteza na wa mugabo bari kumwe bakundanye
ariko kandi abagabo b'abarundi bari kuja babivuga bafite fitina kuko abagore b'abarundi kazi ntibari ko babakunda kuko ntacho bafise babaha bakaca bagira ifitina bakaza baje kurega ngo aba bagore bariko banka bakundana n'abakozi bo mu nkambi ugasanga biri kubakwegera babakura mu kazi
uyu mugabo uri mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko utashatse ko tuvuga amazina ye asangiye ingingo yo kubuza abakozi bakorera amashirahamwe akorera mu nkambi yo mu Rusenda gukundana n'abagore bo mu nkambi itoroshe kugegwaho nguko babyifuza kuko hari abagore basohoka inkambi bakaja gushaka abagabo hanze y'inkambi aha akabatanga urugero rw'umugore wiwe
hari igihe musanga mu nzira nkamubaza wowe uturutse uturutse akambwira ngo ndurutse mu kibembe nawe ugende ushaka abagore ngo ejo bundi sinaguhaye igihumbi genda nawe ushaka umugore usambane ibyo bikanderisha ngabo nkareba ni kubita imuhira birango kandi hano mu nkambi birabujijwe kurwana baragufunga wewe urwanye n'umugore baragufunga umugore akurwanye ntibamufunga
Ndikumana Arcade n'umunyamuryango w'ishyirahamwe ry'incabwenge zo mu nkambi yo mu Rusenda avuga yuko iri tegeko batari bakwiriye kugitirira abagabo b'abarundi ko aribo batumye rishigwaho ahubwo ko ryatangajwe mu nama yahuje impunzi z'abarundi n'uhagarariye biro ya SR y'Ibukavu muri uku kwezi kwa kane gushize
itegeko ryavuye ku mukuru wa SR arongoye Ibukavu yaje kutugirisha inama atanga itegeko yuko ukeneye umugore namba numubembe akeneye umugore w'umurundi mu nkambi yuko bategereza kuja kwandikwa kandi bagahita bava mu nkambi akamujana inyuma y'inkambi abakozi bariko bakora bakoze ibyo bintu nyene bakagumiza abo bakozi mu nkambi bakagumiza abo bagore mu nkambi bariko babakura mu kazi kubera ariko itegeko ryasohotse ribivuga
tumenyeshe yuko abagabo b'abakongomani bakunda gushaka abagore mu nkambi yo mu Rusenda kubera ko nta nkwano basabwa iyo bashatse abagore muri iyi nkambi barasenga bo kubw'ijwi rya Amerika mu Rusenda
urakoze Vedaste Ngabo dusabe rero imbabazi abariko bumviriza ijwi rya Amerika murumvise yuko inkuru y'ico amashirahamwe atandukanye yamariye abaharanira agateka k'abana atari umwakurikiye ariko nyabuna mwariko mukurikirana inkuru yerekeye abapfasoni bo mu kambi ya Rusenda iri mu majepfo y'intara ya Kivu muri Congo biyamiriza itegeko rya RCR ishami rya ONU gitaha impunzi ribuza aba kongomani bari mu mashirahamwe atandukanye akorera mu ikambi ya Rusenda kugira imigenderanire yo gukundana n'abarundikazi bahungiye muri iyo kambi ya Rusenda akaba ari nunga rero duce dusozerera ikiganiro cuno munsi mwakoze nshuti bakunzi mwe mwatwumviriza ariko imbere ko duhana gahindukira ndayibutse muri make yuko uno munsi Burundi buriko burahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi nk'uko ibindi bihugu byose biriko birabikora umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Reveriano Ndikuriyo yifatikanije n'abanyagihugu ba commune Bugabira mu ntara ya Kirundo ico basavye nuko igitoro n'agasukari byosubira kuboneka nayo serukiruna n'impuza amasendika asaba leta gutunganya inama rukokoma mu gisata c'uburinyi n'ubworozi kuko ngo arico gitunze abarundi benshi ejo imyaka 20 yari inumanye neza abana banyeshuye 40 yo mu seminari ya Buta bagandaguye bunyamaswa impande zompi zisaba umuco kuvyabaye yakoze Innocent Kimenyi na ingénieur bashikanye amajwi ayiwanyu Diane na hazwe tuzosubira ejo nkaho twatanguriye mugira ukwezi kwiza kwa gatanu n'indwi nzitsa.